Nzamba
Nzambi rasamirana
Amakuru makuru makuru yaranze ntundwi
Ndabaramukije mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro bya radio Inzamba agateka kawe ubu ni wa mwanya wa makuru 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 yaranze inundwi twiko turasozera kuri uno w'Imana igenekerezo rya kabiri ntwarante mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ubugira ayabashikirize akaba ari jyewe nyine Audace Nimbona musangwe ikaze
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuwa kane w'indwi turiko turasozera imbere y'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi yarashikirije aho igihugu gihagaze kubyerekeye umutekano muke urangwa mu buseruko bw'igihugu kibanye cha Kongo iharanira demokrasi Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye Mubyo yavuze bikwiye gukogwa kugira ngo amahoro agaruke muri ico gihugu ngo harimwo ko imigwi y'iterabwoba ikorera muri ico gihugu yotuzwa akavuga nk'umugwi w'aba FDL uhungabanya umutekano mu karere na cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda dutega amatwi umukuru w'igihugu Barisito Ndayishimiye
kugira ngo igihugu gishike ku mahoro arama yakenewe ko inteko zose zavuye mu bindi bihugu kandi zitatumiwe zisubira mu bihugu byabo turasaba n'amakungu gushyigikira igikorwa cyo gutuza imigwi yose y'iterabwoba ikorera muri ico gihugu cya Kongo yaba iyo muri ico gihugu nyene canke iva hanze aho tuvuga nk'umugwi FDLR udahengeshanya gutera umudugararo dusaba ko ivyo bikorwa byose byokorwa mu mutekano w'abanyagihugu bo bama baguye mu mporero iyo habaye intambara Tumvira ko hamwe igihugu cy'u Rwanda cyumenya neza ko umutekano wacu utazigera uhungabanywa n'aba FDLR ibindi bibazo byose bishobora gutorega umuti mu mahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda na leta iharanira demokarasi ya Kongo ikindi naco nimba umuhari M23 ari wakomumani koko urakwiye kuja mu biganiro by'amahoro ibiganiro bihagarikiwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yashyizweho ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika mu buseruko igihe umuhari M23 uzoba watandukanye n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ukerekana neza ko ugizwe n'abakongomani leta iharanira demokarasi ya Kongo nayo twibaza ko izoca yisubira ko ikemera kuja mu biganiro ibintu nk'ivyo biramaze gushika mu biganiro vyama vyatunganijwe n'ishirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afrika yo mu buseruko dusaba ko abashamiranye bose boca bashira ibigwanisho hasi bakaja muri ivyo biganiro ivyo vyose abwira bishoboke nuko ibikenewe byose kugira amahoro asasagane byoshigwaho dusaba ko abo bose byega bubishyiramo ishaka rikwiye kugira ngo indyane zose zihere bikiye mwumvikana
urunani Seforo Arusha rwibaza ko hari ibintu bitari bike byinyegeje muri iyo mvugo ya Ndayishimiye dutega amatwi Jambo Skogwigemera icegera cy'urongoye urunani Seforo Arusha
Ejo bundi yavuga ku Rwanda rugiye gutera Burundi none ubu avuze kuganira avuze ibyubaka nubwo harimo ivyinyegejemo asa n'ugerageza kwerekana ko ashaka ko intambara itobandanya ngo aremera ko mu gihe hatakiriho aba FDL u Rwanda ruzotekanirwa ibibazo umuntu yoca yibaza n'ibi mbega habaye iki ngo president Ndayishimiye ahindura imvugo ayoroshe hari abamuhanu hari camuteye ubwo ko yizeza ko leta ya Congo yokwemera kuganira na M23 mu gihe itagifashwa n'u Rwanda iyo bashisekedi yarabimutumye ikindi kandi atari cyo kwirengagiza mbere gifatiye ku bunyegeje muri aya majambo n'ukungene president Ndayishimiye dusanzwe tumuzi muri Seforo Arusha kumenga ntiyemera ko M23 igizwe n'abanyekongo mbe hamwe amakungu yo kwemera gutuza aba FDLR nk'uko abisaba Ndayishimiye azokwitaba ico gikorwa ko benshi ariwe ababitse abo yita ko bisutse bitumiye muri iyo ntambara batayitumiwemo ni bande yasabye ko intambara ibanza guhagara atakirinze gusabwa aribagira ko ivyo M23 yabikoze ikanashira mu minwe uturere imaze gufata mu minwe y'ingabo z'u Burundi maze ndayishimiye aho kuhabera umushinga ntahe ngo aje hagati y'abashamiranye nk'uyoboye mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko agaca abikamisha mu kuwana ku ruhande rwa Tshisekedi no kubicisha amahera muri make nubwo ndayishimiye asa n'uhinduye imvugo irafobetswemo akangonongono ikinyoma n'urwenge n'ubuhinga yaratoye nk'uko yama bikora kugira ngo bene abagenzi we Tshisekedi n'abandi basubire barabe ko bogaruza ibyo batakaje
tukiri mu gisata cy'umutekano urunani rw'abashingwamanza baburanira abakorewe ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu kavibe rurababajwe rukongera rugatera ibyatsi inyigisho za gisirikare n'ibigwanisho biriko biratangwa n'ubutegetsi bwa Gitega kugwaruka rw'imbonerakure mu ntara ya Cibitoki urunani kavibe rutera akamureta guhagarika ako kabi kabishe gashobora gukwegera igihugu mu bwicanyi butagira izina harimo niho nyabwoko umvirize Felix Nyonkuru ajejwe gutunganya imigambi muri Kavibe
urunani rw'abashingwa manza baburanira bakorewe ibyaha bimutegeko mpuzamakungu Kavibe rurateye ivyatsi ico gikorwa kigayitse kiriko gikorwa n'intwaro ya CNDD FDD ikambere n'amajambo abibugwanko agenda aravugwa n'abantu bari mu kubutegetsi CNDD FDD ikambere n'abari mu mugambwe CNDD FDD ubwawo ivyo navyo bikaba bizoshobora gutera ikibazo cy'umutekano mu gihugu ubwicanyi ikambere bunashika no kuri cyacaha gikomeye cyane cihonya bwoko bitarabiwe hafi ni nacyo gituma rero twagomba gusaba leta y'u Burundi yuko yo kurikiranira hafi ibyo biriko birabera mu ntara ya Cibitoke ikambere bakahana nabo bantu bariko barabikora usanga batabo atari bo babatumye ikambere bakikura ko bakerekana ko atari kumwe nabo bantu bariko babiba urwango rw'amacakubiri twanasaba mbere makungu muri rusangi yuko nayo nyine yo urabira hafi biriko bikorwa mu gihugu cy'u Burundi reka mbere bakanafata n'ingingo ziboneka kandi zikomeye zotuma maze ibyo byago bidashikira u Burundi
inyuma y'akanya gato amakuru twabateguriye arabandanya
inzamba
abategetsi b'u Burundi bakwiye gushira ingufu ziboneka mu kugwanya imvugo be nibikorwa byose bishira imbere indyane zifatiye kumoko bisabwa n'umugambwe Kodebu n'itangazo wasohoye kuri uyu wa kabiri uheze ni mu gihe muri kano karere havugwa ibibazo by'amacakubiri bimaze igihe byibonekeza kefa nibizi arongoye uwo mugambwe asaba barundi muri rusangi kudaha umwanya ibyo bibazo by'amoko ahubwo bagahangana n'ibibazo biri mu gihugu bibaraba umviriza
mu gihe muri kano karere kacu gasanzwe karimo ibibazo by'amacakubiri afatiye ku moko karimo uruhagarara rukomeye mu mugambwe Kodebu dusaba abarundi ko boguma bafatanye mu nda bagahangana n'ibibazo biri hagati mu gihugu hamwe n'ibindi bibazo byo mu karere bisunze amasezerano y'umwe bw'abarundi tugasaba kandi yuko abategetsi b'igihugu bogerageza kugwanya mweboneka imvugo n'ibikorwa byose bishira imbere injyane z'amacakubiri turasaba kandi yuko leta yoshishikara ikoresha inzira z'ibiganiro mu gutorera umuti amatati yari hagati yayo n'ibihugu bibanye canke n'iyindi migwi kuko arizo nzira zonyine zishemeye kandi zituma dutakaza ibintu bike tukaba mbere twanasabye ko umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yokoranya inama ihuza abanyamigambwe amasosiyete sivile hamwe n'amashengero kugira ngo kumbure basangire amakuru bagire ico baterereye na cane cane twese tugire imvugo imwe inywanisha abarundi muri bino bihe bitoroshe ikindi nuko turiko turakira impunzi ziva mu gihugu ca Congo zisanga hariho izindi zari zihasanzwe kumbure bashobora ko batabona kumwe amatati ari muri ico gihugu twosaba leta yuko yofata ingingo zibereye kugira ngo ntihabeho imishamirano hagati y'izo mpunzi zahunze me bitandukanye kumure badahunze ibintu bimwe
mu gisata c'impunzi naho imbere yo gusozera havuga impunzi z'abakongomani 16 harimo abana 6 bakiri bato zahagaritswe ku munsi wa 3 heze mu gihe bari hafi ikambi yabo ya Musenyi muri komine Giharo mu ntara ya Rutana ico gihe ngo bariko barinonora imitsi ngo haje hakurikira isakwa ry'urutabana ko muri iyo kambi no mu micungararo yayo ivyateye ubwoba abayibamwo inkuru ciba parfait mudasigana
nkuko amakuru dukura mu gipolisi n'abajejwe intwaro abivuga izo mpunzi 16 zo mu kambi y'abatesheje izabo iri ku mutumba Musenyi muri komine Giharo y'intara ya Rutana zahagaritswe igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri muri izo harimo abana 6 bagizwe n'abigeme 4 hamwe n'abahungu babiri bose ngo bahagaritswe igihe cy'isaha 10 z'agatondo ziriko zirinonora imitsi inyuma y'ikambi. Ayo makuru avuga ko baciye batwagwa mu gipolisi muri komisariya y'igipolisi Igiharo mu nyuma bajyanwa ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Izo mpunzi kuva zigeze ngaho muri komine Giharo hamwe no mu ikambi ya Musenyi muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba umutekano warakajijwe ku mabarabara aha amabariyeri y'igipolisi asigaye ari umurengera isakwa naryo rirakomera. Amakuru ava ngaho akavuga ko haba hari kwaronderwa abanyarwanda baba bashobora guhungabanya umutekano binyegeje mu ikambi hamwe no mu mihana. Iryo sakwa mbere rikaba ryakozwe no kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru wa komine Giharo y'intara ya Rutana. Izo mpunzi kuva zihagaritswe bagenzi babo basaba ko borekugwa kuko atamutekano bahungabanije uretse ko bariko binonora imitsi gusa, bakavuga ko uburenganzira bwabo bwo kubahirizwa. Abaharanira agateka kazi na muntu na kimunzi bahamagarira abategetsi b'u Burundi kubahiriza agateka kimunzi kuko naho bahunze bategerezwa kugumana agateka kabo mu gihe atamutekano bahungabanije.
Urakoze parfait mudasigana no kuri iyo nkuru yawe tugarukirije amakuru yaranze ino ndwi. Nkaba rero ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kuyumviriza, ngashimira kandi n'abagenzanje bamfashije kuyatororokanya. Mugire ibihe byiza aho muherereye hose naho butakurira Radio Inzamba agateka kawe.
Ngiye Inzamba
Inzambira samirana.
Amakuru makuru yaranze ino ndwi.